ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro vya vyo mu gitondo abaduteza amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka turabahaye ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na Oriane Tangishaka yoboye ibiganiro vyo kuri no saha Ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi za makungu wahariwe umukenyezi ku isi uhimbazwa itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka utashe umunsi wemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 75 uwo munsi wahimbajwe ejo ukaba wari ikonje mu bihugu bimwe bimwe mu bice bimwe bimwe byo ku isi n'umunsi bamwe bagira imyerekano mu Burundi uwo munsi wahariwe umukenyezi ku isi wahimbajwe mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu ibirori byari bihagariwe n'umutambukanyo mukuru w'igihugu Denis Nkurunziza akaba muri bimwe yashikirije mu ijambo nyamukuru byari impanuro kuri bamwe mu bakenyezi abibutsa kubaha bayinabukwe mu Rwanda naho inyamasheke mu burengerazuba bw'igihugu umutambukanyo mukuru w'igihugu naho nyene Jeannette Kagame niwe yashikirije ijambo nyamukuru aho yasaba ko ukugwanya inda zitegwa abana bakiri bato byohagurukigwa ahandi naho mugenzi wacu Vedaste Ngabo agiye kutubwira uko abagore bo mu nkambi ya Mulongwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahimbaje uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi dutega amatwi bamwe mu bo yaganiriye nabo
bisanzwe bizwi yuko umunsi mukuru w'abakenyezi baduhe ibitenge bakaduha imipira none uwo munsi twawimbaje nabi kubera na bitenge twaronse na imipira twaronse bamwe na mipira twaronse n'ukuri ahantu dufite agahinda kenshi
ariko ubuzima bwanga ku bagore bumeze gute
n'ukuri ubuzima bwanga mu bagore bumeze nabi kubera na namara uronko kwisingugura amavuta amerika ndambire bamwe tugenda ukonyene miguru wazi abandi bitenge bace tugenda byaratabagurutini nyuma ni ngorane n'ukuri
hani muri ngwe dufise ikibazo iyo ugiye kwitura umugabo yaguhohoteye ntaco bagufasha baraguhende baguma bakuzirika bakuzirika kaburi yuba niyuja bya bindi umugabo yagukorera ntaco bikumarira kuko ntahuronka witura bagufashe ngo bagutunganyirize ukacupfana agahinda n'umubabaro mubana
ico sambwa cyose bwa uko bashobora gushinga kuri hasere bagafata ingingo nk'umugore n'umugabo boshobora ku umugabo agata umugore wiwe kubera abo bande bagore bagashiraho ibihano bagatuma mwirukana agacagenda bagacatuma musora mu nkambi kuko uje abura amahoro cyane ukakwa kuva kugwa mu bana
inkwi ntituronka tugiye gusenya mu babembe batwirukako iyo ugiye gusoroma isombe bakwirukako nta kintu na kimwe ubu inzari bucitwicira ngaha kubera tutakironka iyo dusenya ntitukironka nta nubwo badupokeza n'inkubu barabihagaritse ubu tubayeho ubugiye gusenya inkwi ukagira rona mbi bakagufata bataguciye amande urakoregwa ibintu bibi
bituye gusenya baratwirukako n'imipanga wajyanye umwana muto hari gihe umusigayo tukiruka turabura inkwi kujyama nabi bamwe bamwe burago twarose burago bumaze imyaka ibiri tutararonka ubundi burago uburwa turarako turara mu misambi gusa bamwe bamwe tubanze bikarato hasi tukarenza kwamagunira hejuru tukabona kuryama ufise nk'umwana ho urumva nikibazo kuri twebwe
twasaba hasere ko yodufasha kugira ngo itwarohereze kugira ngo abakenyezi nabibondo twibarutse bironkaho biryama hameze neza turonye ibyo twambara turonke n'ibyo dutekamwo kuko byose byo twa ibyo baduhaye tugishika byaraheze byarashize nta kintu tugisigaranye turuko kugira ngo turonke akambaro turinda kuza guca amahera inyuma y'inkambi mu babembe cyangwa uwo bidakundiye ko aza gukora akagurisha itaye yiwe akemera guheba itaye y'umwana agacagura agahuza umwana yo kwambara canke nyina yikikako
utiye ubu ntabwo komeze kubera baraye bayasohoye mu nzu kubera amahera yabo y'amafundi baraye badusohoye mu nzu uri tuve mu nzu yabo umugabo nawe yaciye abona yuko bantaye badutaye hanze yaciye yigira ubundi ko ndacyo bajoma n'abana nkubutse ngiri cepo cya ruguru n'ukuri ubuzima mbere dufise hano muri wongwe burarenze nta n'ukundi koshwa kubivuga buranduturengeye gose n'ukuri je ndasabye n'ukuri n'ukuri mudufashe murungi kamahera yabo bafundi bareka kuduta mu nzu kandi barani baratwubaki
andi naho inkambi mfata kibanza ya Songore mu ntara ya Ngozi yaraye yakiriye ubwa mbere muri uno mwaka abarundi bahunguka bavuye muri Tanzania abo banyagihugu bavuga ko ubuzima bw'inkambi bwarushirijeho kumera nabi kuva aho Tanzania yugariye amasoko yabahuza nabo hanze y'inkambi iruhande yo kwakirwa neza aho bashikiye basaba ko n'ivyo basize byokurikiranwa mu gihe bosanga byarazimiye inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze
abarundi baraye bahungutse bavuye mu ikambi yanduta mu gihugu cha Tanzania baharugwa ku 201 bari mu miryango iharugwa ku 63 abenshi muri abo bavuga ko bahunze kubera ubuzima bubi bari basanzwe bafise mu miryango yabo
mu bisanzwe nayo nahunze mu bintu by'ironwa kw'abantu ariko na chance nzanzwe ari nta tarifu nahunze nari maze imyaka ibiri kwanza n'abantu urumva urabona ko bavuga ati ngo umuntu bafise ngo umuryango ngo haba bakerera ngo barabaha amahera je nta kintu na kimwe nahunze
jewe nagiye nifitiye ibibazo kubera yuko jewe nari naheze igihe ngo aze umuntu ngenda kwa muganga ntagiye 1500 ndabona ni nta bundi bushobozi nsigaranye ahaje nahunze nta kundi nta bundi bushobozi nari ngifise ndabona intanze amahera angana nk'uko
bamenyesha ko bahisemo gutahuka kuko basanze ubuzima bwo mu ikambi ari bubi gusumba uko babisigura bwarushirijeho kumera nabi amasoko y'abahuza n'abatanzania bita mu ngano amaze kugagwa
nkabwa turemwe nta muntu atembera nkuko ubupfungu kubona tubari ngaha muri urupangu niko ubupfunzwe nyine tumugasho usaho twagufata urafungwa amezi atatu winje nawe wari nyuma y'inkambi n'ubundi bagufashe ufungwa amezi atatu kubaga urakubitwa ukababazwa ari n'igihe no gupfa bamwe barapfa
ungana yugaye ubuzima ntibwagenda neza bivanye nuko akantu k'amahera make make twashobora kukaronka bwagenda neza
tuntu mwasumira mu isoko ya mungano twari nkudu
ibijumbu agatoki gucyo hamateke akumuntu ashobora kuba yokenera
kurona nk'abantu bamwe bamwe ubugari bwaratunanira kujya n'ubushaza nimeze mfungurwa abantu UN yadufunguza hari abatanzania bashorera mwizo mu ngano kugira ngo tuhonke udusunga nk'umuntu yarasa agafaranga ubwo rero zuga nk'uko batukibasha ku biro
abarundi baremeza ko bafise umunezero ntangere bamaze kubona bashitse i Burundi
uje kore ukuntu twashitse ngaha batwakire neza mu buryo ntangere kandi twashimye n'ifashanyo baduhaye neza nta kintu twashoboye kubatwobura twashitse mu gihugu cy'amavukiro cyanje n'ubyukuri numva meze neza ndahimbawe kuba nsubiye mu gihugu cy'amavuko
nuko nabonye imyaka nari maze ibiri nta kamaro nta teramere bwagire ndonka iyo nari mu nkambi ngangize ngaha mu Burundi ndabona ko nzokwiyungunganya nkateba nka nka iterambere mu gihugu cyacu cy'amavukiro
barasaba kwakirwa neza bakanasaba ko abasanga bafasha gukurikirana ivyabo vyoba vyarazimiye
ikintu nasaba ni uko nshikira kubana neza n'abanyagihugu nyine nkuko nagiye nyine kugushaka kwanja ta muntu twagiye tumumeraniye nabi nizeye yuko nza gushika nyine mu mutekano ntangere kandi tuzobana n'abantu mu mutekano ntangere
jiye ikintu nasaba iyo ngiye gushikira ni uko mbari nk'ikintu twozosanga cyarononekaye twarasize mu mihana bazoritunganiriza bakadufasha kugira ngo tugikurikirane nk'umuntu yamenye ko agiye kubacononye
nk'igihe kitwa Karore
ni kuvuga urabona umuntu asiga ibintu byinshi hari nk'igihe ushobora kuba wasize inzu ugasanga wasize ibikoresho byo mu nzu ngo ugasanga byononekaye kubera ko atari huburi
ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi ku isi HCR rimaze kubandika hakoreshejwe uburyo bugezweho aho baraye mu ikambi ifata kibanza ya Songore igisata cya leta kijejwe guhungura impunzi kiraheza kikabashikana ku makomine baturukamwo muri abo baraye bahungutse kuri uyu wa kane benshi bava mu ntara ya Muyinga abasigaye bava mu ntara za Kirundo Ngozi na Karusi ni kama ifata kibanza ya Songore mu ntara ya Ngozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda hano mu minsi ya 18 muri 10 na Jeudiani na hazwe ngiye kuremesha ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi kigiye gushimikira ku munsi mpuza makungu wahariwe abapfasoni n'abigeme
ugasanga arabishimye abijanye ukabona arasabye n'ubundi ati waguze aca dutumira gafata ati nimunkore nkutu turose rero umuntu yuri indege tukamwiza katujanira kawungi kabirabonetse.
Uyu numwe mu bapfasoni b'abarundi kazi bahungiye mu gisagara ca Kigali turi mu gihugu cy'u Rwanda avuga yuko bakuye amaboko mu mpuzu nk'abapfasoni kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo bo babicisha mutwo bashona canke utundi tuntu tundi bita objet d'art bakora. Turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu mwikambi yanduta abapfakazi bo bavuga yuko atako babayeho. Ariko no banza nkababwira muri make ko umukuru arongoye ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afrika akekeranya ko ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buzogabanya abasirikare bari muri Afrika ku bice 10% mu mpera z'uno mwaka nk'uko bwabishikirije muri 2016 mu kwezi kwa 11. Abategetsi bo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bavuze ko bushobora kugabanya abasirikare 70% ku basirikare 2,200 ba Amerika bari ku mugabane wa Afrika gushika mu kwezi kwa gatandatu muri 2020. Abategetsi basigura kwigyogabanywa ritumbereye kuziganya abasirikare baseruka mu bihe bidasanzwe bashobora kuzokenerwa muri kazoza mu rugamba rushoboka kuzokwaduka hagati ya Amerika n'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya. Umusirikare w'umumarine General Thomas arongoye abasirikare ba Amerika muri Afrika AFRICOM yabibwiye abashingamateka ejo kwa kane aho yasiguye kandi ko abasirikare bashika ku 300 bamaze gukugwa muri Afrika ariko ko bacyumvira ko ari ngombwa gukurayo abandi basirikare 800. Muri Malawi naho abantu bashika ku 300 baguriyemwo banyamwema barihereje amabarabara muri inondwi bagana ku kirimba c'umukuru w'igihugu Peter Mutharika basaba umubonano amaso mu yandi no umukuru w'igihugu ngo baganire ku bwicanyi bubandanya kubakoregwa muri ico gihugu. Lamek Mazina amenyesha amakuru y'Ijwi ry'Amerika ku murwa mukuru Lilongwe wa Malawi asigura ko iyo nyimyerekano yabaye ku munsi wa kabiri kandi ko babujijwe gushika ku kirimba c'umukuru w'igihugu ku mvo z'umutekano. Banyamwema muri Malawi barahigwa n'abemera ko ibihimba by'umubiri wabo iyo bikoreshejwe mu nzira y'ubupfumu bitanga ubutunzi hamwe n'amahigwe. Igipolisi muri ico gihugu kivuga ko banyamwema 26 ari bamaze kumenyekana ko bishwe kuva mwaka 2013 babiri muri bo bishwe mu mezi abiri aheze. Abaganga barifatikanije n'abashingwa manza baharurwa mu 100 ejo kwa kane yalje ku mugwa mukuru wa Algeria mu myerekano ya Miriza Abdelaziz Bouteflika mutwigoro turiko turakorwa two kumuha uburenganzira kuva ku buganga bwemera ko uwo mutama w'imyaka 82 murantunga yo kwitoza muri manda ya 5 Bouteflika yifashisha intebe mu kugenda kuva aho agiririye ibibazo by'umutima muri 2013 kandi yabonekaga ke ku mugaragaro. Iyo myerekano iba nka buri munsi imaze indwi zibiri itanguye kandi abayitunganya bahamagarira iyindi kuri wa gatanu. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 tuno kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze kuri no wa gatanu wa makungu ariko arahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe umufasoni icivugo cuno mwaka ku isi yose gihamagarira buri wese kwiyumvira icokogwa n'ico hindugwa kugira ngo ikumigwa rifatiye ku gisitina risezeregwe gucyo umufasoni arushirizeho kwibeshaho no kubeshaho umuryango yifashishije umwuga yatoranye urundi bwahise mu icivugo ca umukenyezi ashirwa imbere mu igambira she yo gutegekanya kazoza urwanda narwo ruhitamwo dufatane urunana twubake umuryango yango utekanye tuja mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu gihugu c'u Burundi aho uno munsi mpuza makungu uhariwe umupfasoni uri kuhimbarizwa ku mugwa makuru wa politike imushasha ariwe Gitega umwesha makuru ijwi rya Amerika Gitega Fidel d'Antoine Sabimana turi kumwe ku murongo wa telefone Fidel amahoro ngahe Gitega amahoro Fidel Ego umunsi uri mukuru muza makungu hariwe umukenyezi uriko ihimbazwa gute ibirori bigeze he turumva hari namajwi turiko turumva ava mu mikro atandukanye bishobotse wegera inyuma kugira ngo abatwumva bashobore kubikurikirana ivyo tubarije
Ego uriko mu buto munsi mukuru wahindaritse kuri stade ku kibuga cyitiriwe ingoma aho hataraniye abanyarwanda batandukanye ariko ibirori bihagarikiwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ibirori byose byatangiye n'ikarashishi ndende yasoterewe n'ikarashishi byakozwe n'abasirikare bari mu rwego rw'igipolisi n'abigeme bari mu rwego rw'igipolisi n'urwego rwa gisirikare amajambo rero akaba ariko aravugwa uwo mwumva ariko aravuga waserukiye amashyirahamwe ya ONU akorera mu Burundi akaba ahanini yavuze ijambo ryiwe ashimikira ku muse w'amajambo wowe uno mwaka nawe ukaba uvuga uti umukenyezi ashyira imbere mu migambi yo gutegekanya kazoza uhejeje kuvuga ijambo n'userukiye urwego rukuru rw'abakenyezi urumvesamu Yona akaba ari umushikiranganji asanzwe ajejwe indero n'imyuga umupfasoni asanzwe yashimikiye cyane ku bijyanye n'indero y'urwaruka rw'abakobwa aho yahimirije cyane abanyeshuri b'abigeme kudata amashuri ibindi yashigikiye ko janjere ndirahisha hanini yasabye mu matora yo 2020 ko abakenyezi boshigwa imbere bakaba abayobozi mu nzego nkuru z'ubutungane aho yemeza yuko coba kimwe mu gishobora gutuza amabi akorerwa abakenyezi
yego Fide
yasabye yuko ataratuzwa Burundi
yego hama umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe yavuze iki
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niwe aza gusozera amajambo ubu turiko turavugana rero ntarashyikiriza ijambo nyamukuru turacyarindiriye inyuma y'ibirori bisa gukurikira uwaserukiye amashyira n'ubuzima makungu ya ONU ubu ica niwe aca afata akanya ashyikiriza ijambo ngira ngo ibyo aza kuvuga turabibamenyesha mu makuru yo hanyuma ku mugoroba
guze ukoze cyane ariko imbere ko tunakure kugira ngo ubandanye ukurikira ayo majambo atandukanye abapfasoni bari ngaho barakeye mu maso urabona ari umunsi bitabiriye urabona bumva ko ari umunsi wabo koko
ni kuri abakenyezi baje ikibuga kirazima ni ikibuga gisanzwe ari kinini iya gifite ubushobozi bwo kwakira abantu 10,000+ ubu rero buzuye abandi barahagaze batanguye bagira defile ba imyambaro uranga uno munsi bari bakeye ubona ko bishimiye koko uwo munsi mukuru batambuka n'ingufu nyinshi
reka
bagenda bavuga yuko abakenyezi bashoboye
urakoze cyane ngo Fide d'Antoine Nsabimana ubandanye kurikirana ivyo birori mu ntara ya Gitega turaza kongera ku kugaruka ko hanyuma Tuverero igitega duce twerekeza mu burengerazuba bw'u Rwanda neza na neza muri Nyamasheke aho niho ibirori ku rwego rw'igihugu by'u Rwanda byahimbarijwe mugenzi wacu Temistocle Mutijima yanyarukiyeyo turi kumwe ku murongo wa telefone Temistocle amahoro ngaho Nyamasheke
amahoro Diane amahoro kubadukurikije
ego bigeze he ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari umufasoni
ubu tuvugana na Madame Jeannette Kagame umudamu w'umukuru w'igihugu nibwo arimo gushyikiriza ijambo ni nawe ufata nk'umushyitsi mukuru hari muri aka kanya ubu rero nibwo arimo kuvuga ijambo ari kugeza ijambo ku bitabiriye ibirori byo kwizihiza
hari dukenya aravuga wo dusorongorera ko mukurindira kuza kubigaruka ko hanyuma gateme
kugeza ubu ibyo amaze kugarukaho ni ibibazo bikibangamiye umuryango yavuze ko ari byinshi byakozwe mu iterambere ry'umugore mu gukemura ibibazo biri mu muryango avuga ku mahirwe ahana ahabwa abana b'abakobwa angana n'ay'abahungu mu bijyanye n'imyigire ariko avuga ko hakiri imbogamizi zibangamiye umuryango yagarutse ku kibazo cy'abana b'abangavu gaterwa inda nakwibutsa ko kuva mu myaka itatu ishize mu Rwanda barubaragwa abarenga imyaka abarenga 18 batewe inda zibaviramo guta amashuri by'umwihariko aha hahimbarijwe uyu munsi mu karere ka Nyamasheke umwaka ushize w'2018 basize abana bagera kuri barenga 666 barenga 410 aribo batwaye izo nda benshi ni abana baba bari hagati y'imyaka 12 na 17 bukure ni abana rero batuye baba bakiri mu mashuri n'ingaruka bahura nazo bijyanye no guta amashuri yongeye kandi kugaruka ku kibazo cy'igwingira ry'abana bituruka ku mirire mibi mu miryango yabo aho kugeza mu Rwanda aho habarurwa 38% y'abana bavuka bagwingira avuga ko ibyo ari ibibazo rero umuryango ugomba kwitaho bijyanye n'isanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga ngo dufatane urunana twubake umuryango utekanye avuga ko mu bibazo nk'ibyo bigihari rero umutekano bitavuze intambara gusa ko n'ibibazo nk'ibyo bivuga umutekano mu muryango kugeza ubu baracyakomeje rero sinzi niba hari ibindi mwambaza Diane
yego hanyuma uretse umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari abandi bitabiriye abagiye barafata amajambo imbere yiwe nabo bavuze iki
navuga ko uretse umugore wa nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame abandi bafashe ijambo ni minisitiri w'iterambere ry'umuryango ndetse n'uburinganire Nyirahabimana Serena akaba nawe yagarutse ku byo u Rwanda rwakoze mu bijyanye no gukemura ibyo bibazo avuga ko hashyizweho amatsinda yabo bita inshuti z'umuryango mu rwego rwo gukurikirana kugira ngo yaba ibyo bibazo by'abana baterwa inda cyangwa se abana bari mu mirire mibi ababyeyi bafashwe mu kwigishwa ku bijyanye no gutegura indyo iboneye hanyuma ariko avuga ko nubwo ibyo byakozwe bibazo bitarakemuka
urakoze cyane rwose Temistocle Mutijima ubandanye ukurikirana ijambo ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Jeannette Kagame hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utubwire uko bizaba byifashe
murakoze cyane Diane ndabashimiye n'abadukurikiye
ego tugume mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu bapfasoni bahungiye muri ico gihugu bavuga yuko batanguye kumva ko vyukuri bategerezwa kwiyungunganya kugira ngo imiryango yabo itere imbere abo rero bari bari mugenzi wacu Pierre Claverniyo nkuru hadushikirize inkuru aho bari mu bushira hamwe y'utugenegene bakora ivyitwa objet d'art
ngaha dukora amasakoshi amasupla n'amasuvere yayo abasirimu bakunda gutegura ku meza igihe bariko barafungura n'ibidede byo kwambara mu izosi n'amahereni yo kwambara ku matwi
uyu ni umwe mu bakenyezi b'abarundikazi bakorera hamwe mu ishyirahamwe bise dushaze riri mu gisagara cya Kigali ibyo bakora bitandukanye babihingura motudede n'utundi tuntu dusa natwo bita udusaro
ushobora kumanika mu nzu ibintu twakoze bakamanika mu nzu kugira ngo inzu ibe ishagije ushobora kutuzanira n'ishati yawe ati mwonshira ko aya masaro kugira ngo
isichati yachise yanjise neza tuca tubikora nabyo zari ngo umuntu ashaka kuvuga ati mu supra zanye shaka ko munyandikiramwo felicitation canke kaze ico yifuze gushira ko turakimushira
uwo mukenyezi ajejwe kurondera no kwiyumvira ibicapo bitandukanye bakoramwo utwo tugenegene canke ubukorikori avuga ko bibatunze n'imijyango yabo
abanyamahanga cyane cyane barakunda kudushorera kurusha abandi kubera baba banya ari byiza kuko barakunda ibintu byo by'abanyafrika ugasanga arabishimye abijaye ukabona arasabye n'ubundi ati waguze kaca dutumira gafoto ati nimo nkore nkutu turose rero umuntu yuri indege tukamwiriza katujanira kawungi kabirabonetse
iyo kawunga nyene iravamo kweri muragaburira abana murabigisha muri yabika ndabona murashajije byose bivanga
iyi asosiasiyo yacu yitwa dushadze cyangwa tubana twica dushadze ako kawunga karabona ibyaje byose nakwiye ukuboko mu mpuzo sishobora gusega ibyo birahambaye ko mbanze yuko ashobora gufungura ku munsi kandi n'umwana wanjye agafungura byashoboka n'ishure naho byo babingoye ko ndihira umwana ishure umugenzi yonterera mugabo mba nagejeje ahantu ntabwo twe tugisegerereza
abo bakenyezi bagize iryo shirahamwe ni hafi icumi bavuga ko amahanga y'ubuhungiro yabigishije kumenya umwuga uyu mukenyezi arongo iryo shirahamwe ryabo aho twavugana yarafise utudede mu minwe ariko ahinguramwo agasharizo ko ku meza
utundiko ndakora ni supra zo gushira ku meza fise agakomande kihuta iyi ni supra mugo ubu turi kumwe urabona ko ariko arakora isakoshi aha turagabura ibikorwa iyo dufise ikomande ntitureka kuyakira duca tugabura ibikorwa bamwe bagakora imwe abandi bagakora iyindi kugira dushobore gutunganiriza abadusavye komande tubibahe ku mwanya babidusavye iyo twaronse komande turashobora kuronka nka supra 12 n'amasuvere yazo canke ugasanga turonse nk'amasakoshi 5 hariho n'igihe tugiriye imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'amasupra 36 uhunze ukaguma wicaye warusanze ufise akazi ukora ukiri wanyu biragoye kuguma wicaye utabimenyereye twaciye tuja hamwe n'abandi badamu turavuga ati turonde icyo dukora tugira n'imana turaronka umuntu atwigisha ubwo burabona ko dupanze inzu aho dukorera aho tugitangura twaza ku kazi n'amaguru ariko ubu turashobora kuriha bisi kandi sinokubesha ntawuvuga ngo yabuze isukari yicaye cy'umwana biriko biraza buhoro buhoro
uwo kubwira ati uje gukora akazi ke uhembwa 150,000 ku kwezi uwo bireka ukaja kugakora
sinoreka gukora uwo mwuga kabisa oya sinoja kukubesha
abo bakenyezi barigishije n'abanyarwandakazi bakorana nabo nk'uyu
aka ni agasupura ndi gukora ikaravamo ikintu nshaka nanjye naje kumenya yuko abarundikazi bafite iki gikorwa banyigishije ku buntu gusa turabashimira ko batwigishije iyo baba badahari ntabwo twari kubimenya kuko n'ahandi twari twakabibonye birantunze cyane rwose ndamavuta ndayabona ibyo birayi nkabibona nta kibazo
basigaye ari babitumwa ko mu kuja kwigisha mu turere dutandukanye tu Rwanda iyo myuga baranaronkejwe kandi agashimwe n'urunani rw'abikorera utwabo mu Rwanda nk'abazi guhingura ibikorewe mu gihugu Made in Rwanda baramaze no kwitabira amahayanishwa atandukanye bataraka mu bagenzi babo bahungiye mu Rwanda baba bagabo canke abagore kutarera amaboko canke ngo basuzugure akazi ahubwo biga imyuga biteza imbere Pierre Claveni Nkuru ikigali kubwijwe rya Amerika
Teklaverni yonguru arakenwe tuve kigari tuche duku witira mwikambi ya ndutari mgiugu cha Tanzania. Haba faso ni baba fakazi. Baliyo mwiliyo kambi wafuga kuno muse ata kubasanze vifashe. Bahura ni vya gobitaribi kengu komu vyumva babibigira mugenzi wacu James Jovin kuri mikro.
Hunu ndumujango wawa nijendi. Ni isaha ni umuneta. Naragi endu kupango wanyo nsakari leharaba. Narabu zinyishu. Chumenga tulakumi igwa. Chumenga na jamba dofisi.
Kuru. Wabakenyezi uje hageze jewe ndavugira umuryango wanje icyo mvuga jewe ndetse abantu benshi ndi mu muryango bono ndi mu muryango rero jewe nari kintu na kimwe ndafashwa kuva nagashika ngaha sifashwa
hanyuma hari n'igihe baduhereza ubushaza tugasanga ni magedesi
tukabucane ya n'imisi biri nkibushe hari gihe twiyibare tukajabuka ngo tugiye mugiya hamwe bakatwiruka ko none rero twe gico twifuza ko mwo tugarukira ko hano muri nduta
nuko rero ncuti bakunza kabe no ngahaduce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntaracu no munsi dusabe imbabazi kuri mwebwe mwari mumenyereye uko misiyo yose nkano mango tubahakanya ko gutasha abanyu no munsi twashatse kuhebera abapfasoni mukumva uko bariko barawuhimbaza ku izina rya bagenzi banje mu nkundire ndanabipfurize umunsi mukuru mwiza mwe bapfasoni mumvirize ijwi rya Amerika n'abigeme mwaba muri mu bisagara mwaba muri mu ntara zitandukanye mu nkambi zitandukanye ibiganiro vyacu yabatari mwebwe ntivyogenda neza nkuko bigenda neza
Ababandanye kudutega matwi mu masegonda make saa 10 na 2 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha iki